mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abagitangira kutwumva, ikaze mwese kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Bisanzwe ubuzima bwaha buragoye, nko buranatse ndetse kuronderera aho noca ikirake mu kabamba, ndabura akazi nshangaruka n'isi kuko nye ubu ndaho kunyene.
Naho twihanganye na manegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akorana.
Abo ni bamwe mu Barundi batuye muri site ya Kamakara bavuga ku bibazo by'izuba ryinshi ryabateje inzara. Turaza rero kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'izindi nkuru twabateguriye. Turabararitse rero muri iyi gahunda yibanda cyane ku Burundi. Nkuko nari mbivuze, na ya makuru yibanda ku Burundi, abanyagihugu muri site ya Kamakara muri komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoki bavuga ko muri kino gihe inzara yasubiye kubugariza. Abatari bake bakaba barimo guhunga bajya mu bihugu baturanye nko mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonsi mu ntara ya Cibitoki yaduteguriye iyi nkuru.
Abanyagihugu bo muri site Kamakara ya komine Rugombo bavuga ko bari mu bukene budasanzwe. Muri kino gihe bavuga ko inzara ari ibageramiye kukubura ibyo bafungura. Aha ni mu gihe bamwe bavuga ko bashobora kumara iminsi nk'ibiri badafunguye, kukaba nk'ako bamwe mu bana bavyimvye amatama bakagira n'umubiri utukura, eka n'imishatsi ibenje, bigaragara ko amagara yabo atifashe neza. Uwundi mugwi w'abantu bo muri no site ya Kamakara ugeramiwe kuruta abandi n'uw'abasaza. Uyu mutamakazi atubwira ko n'ingwara yaziyemwo kukubura ica hereza umunwa hamwe n'umutama wiwe.
Ndaho mu nzu cyenyine n'umusaza yararembye, twese turembeye hamwe ntitugire ikidufasha, twibereye aho gutyo. Ntacyo nafunguye kuva ryasha gushikana n'ubu muzeyi. Aho nta mpemu numva butakuvuga kubera numva inzara yanyishe igakorana n'ingwara.
Abakiri bato bobo baraja guca ingero mu mirima, ariko nabone bavuga ko batoroherwa kuronka aho bayica. Ivyo bikava ko imvura yacitse hakiri kare mu kwezi kwa kane, mu gihe yari isanzwe icika mu kwezi kwa gatandatu. Ntaondereye Elias ni umwe mu bagabo bakiri bato.
Mbisanzwe ubuzima bwaha buragoye, nko buranatse kuronderera aho noca ikirake mu kabamba, ndabura akazi nshangaruka n'isi kuko nyene ubu ndaho kunyene. Ntabwo byoroshe no munsi mu gufungura.
Twibutse ko iyi nzara iri muri no site ya Kamakara haheza amezi umunani ihahitiye, ndetse no mu ikomine nka yose muri rusangi. Urongoye iyi site avuga ko mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze abantu 169 bari bahunze baja mu gihugu cy'u Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muri abo abashika 45 bari bamaze guhunguka. Nzobonima Emmanuel abandanya avuga ko haheza amezi atatu baguma basubira guhunga, aho kugeza ubu muri abo bari bahungutse hasigaye umuntu umwe gusa. Nawene avuga ko mugore wiwe haheze amezi abiri yaramutaye hamwe n'abana batatu bavyaranye. Hari n'abandi bavuga ko batawe nabo bubakanye bagasiga basambuye ibisakazo by'inzu kugira ngo bagurishe, gutyo baronke itike ibashikana iyo baja, nkuko byashikiye uyu mugabo barengayo Venansi.
Nagiye gucingero nsanga bana byose amagara umufundi amabati ayo kunzu
anga
ane nubi nzu iri uko nyenda yibako nyene zanga bafashe imyamba barimura ngo basubire kwegeranya inzu ni madirisha gusa hejuru ndi mu bitobagure gusa cyane ibera ngaho cyane ikumira ngaho
kubera iki yagiye atwaye amabati.
Yego nungo haramunaniye.
None amabati yatwaye he?
Yarayagurishije. Yaranditike gusubiza namaze kumva gasaudiko bari bubembe.
Abatarahunga bavuga ko ari kubura icyo bafata n'icyo bareka kuko batotesha abana babo amashure. Uyu mukenyezi avuga ko umwanya n'umwanya nabone bashobora guhunga hamwe uruzuba gukomeza kwaka muri ako karere.
Burya turahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugacha naho twihanganye na manegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba rigumarika kandi nta nikintu umuntu akora naho tugiye nana kazi tukironka kubera izuba.
Ibintu byunyurwa nuko aba banyagihugu bo muri site kamakara batagira amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo. Umukuru wa site Nzobonimpa Emmanuel asaba leta ko yobaronsa amatongo canke ikabandanya ibafasha nk'impunzi.
Biza byihuta nuko mbere bogira inguvu bakatuzanira imfungurwa none ko bakongomani bo bahungiye mu gihugu babafasha. Ega natwe gutumize nk'abajya bakongomani twahungutse tuzi ko bazaza baradufasha cyangwa bakadusubiza mu byacu none nkuko twari turi mu mahanga mu makungu ubu burerarushiriza n'ubu turi mu buhungiro leta rero twayisabye nizira dufasha nk'uko bafasha izindi impunzi zavuye ahandi.
Abajeje intwaro muri komine Rugombo bavuga ko iyo nzara ataragaseseshwa rumuri ko bariko baragerageza kubaba hafi ariko hagataha umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano firme Habumuremyi avuga ko bariko bararondera abashobora kubafashisha ibifungurwa mu kurindira ko imvura igwa.
Turiko turarondera abagira neza bashobora kutwumva bagatahura ikibazo cy'abo bantu kugira ngo bagire icyo babafashije mu kubaronsa na cyane cyane imfungurwa zobafasha kubashikana mu gihe Chirima aho bashobora kuja kurondera kazi kubafise amatongo bakabarimira maze bakabahereza amafaranga bashobora kubabesha.
Abanyagihugu bo muri site kamakara bahashitse mu mwaka w'2005 bagizwe n'imiryango 353 yabahungutse abatwa abahoze ku rugamba hamwe n'abantu aho nikora mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika harakomeje, twibanda ku Burundi. Mukanya twari mu ntara ya Cibitoke muri site ya Kamakara, noneho tujye mu ntara ya Cankuzo. Harimo gukorwa ibizame bisoza amashuri shingiro. Bamwe mu bigisha bo muri iyo ntara ya Cankuzo bakaba bavuga ko barimo gutanga ibyo bizame bashavuye. Ibyo bikaba biterwa n'ikwirakwizwa ry'abarimu aho batari. Abandi binuba n'abafite abagabo b'abasirikari boherejwe mu gihugu cya Somalia kuko batabona aho basigira imiryango yabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana afite inkuru irambuye.
Abo bigisha bakozweho n'ingingo yo kungururizwa aho bahora bakora bakajanwa aho bigisha bakenye yatumye abo bigisha bacika intege. Banyakamwe Korodeta ari mu bigisha bahora bakorera muri komine y'Indero ya Cankuzo aranegura ukuntu ico gikorwa cakozwe ku ishuri yigisha ko
ishuri ry'iwacu ryashikiriwe abandi bamaze guheza. Hanyuma uko twagiye turakurikirana rero diploma yari kiragenda si Crisare bakayifata ukwayo. Twebwe rero badushikiriye abigisha bo kuri Cankuzo ya mbere baca barabateranya naba kuri sikrisare ndava mugaba handa tariko vyamye rigenda. Bamaze guteranya rero ahanini baca baraba ancienete kuri iryo shuri baravye ancienete rero bamaze kuduteranya nitwe vyaca bikorako mugabo gihari ishure ryigenga kuko no muguduha lettre d'affectation zibaratomora neza bati tuwe tukurungitse kuri ecofo ndava ubundi nawe bagatomora bati tukurungitse kuri ecofo Cankuzo.
Uretse mu mahinyu yabonye muri ico gikorwa bahamenya kamwe Korodeta abonako atarakuye gufatwa niyo ngingo kubera zinumva shikiriza
ni kuvuga hariho kriteri bavuga yuko umugabo asanzwe ari rodeploye umugore batamukorako kuko ntiyoshobora kugana ngo agende twebwe rero tusha turabaza mugabo ntibatwumvirije ati none twebwe nk'abagore babasoda ko twebwe to abagabo bacu basanzwe bari rodeploye twoho imijyango yakizo kigenda gute
Yanike Sibomana umwigisha amazi imyaka 9 mu kazi yigisha muri komine y'Indero ya Cankuzo abonako kuguma yunguruzwa uko umwaka utashe bizotuma adateza imbere umujyango wiwe
na rodeploma iheruka yo mwaka uheze muri 2016 iri yashoboye kunkorako iheruka yarashoboye kandi gusubira kunkorako ego kuba ari umugambi wa leta nta wanse kandi twakira neza mugani nuko hariho ibintu biheza bigahungabana mu ngo n'imijyango nturavye ivyo bisunga hariho ibintu bice bigenda birahindagurika mu nyuma ugasanga nk'amakriteri abafatiye ku bwambere akaguma ahinduka ku mwanya ibiheze ngo binezera abakozi umuntu reka biraba nk'ubu turibaza ati kazoza k'imijyango yacu kazoba kahe n'uburyo umuntu umwigisha yo barabayemo uwo buryo budashaka korohereza kugira ngo dushobore kuba tutari kumwe n'imijyango yacu batugira ngo turakorera aho twaye turi uwo mukozi yashikiwe n'ivyo ntabwo ariko arakora umutima uri munda kuko uribaza ati ejo aho bukera akazi kiwanje nzoka ndaniriza he ko batubwiye ngo tuzoja mu zindi ntara tukeze n'izo ntazoja mu niza ko twumva intara zose ko baracamwo bakora y'abakozi tubirindire turabe aho ibintu byo zotera bije
Arcade Butoyi aserukira ishiramo ry'abigisha Syndicat Step mu ntara ya Cankuzo aratahura imyidogo yabo bigisha bagiye kungururizwa gukorera handi
turagishiramo amanegugwa kubera n'igikorwa cy'icyo gikorwa cy'ubwa mbere kibaye kandi mu mwanya muto gica gisubirwamwo ubwa mbere harayo ngamakosa akumbura n'itwaronse umwanya kugira ngo tubishikirize bitwa ko yaje kosogwa mugano wari ababandanije barenganywa kandi batafite naho bashobora kugira amarokuru ko ubunye bavuga yuko kugira ngo ushobore gusaba usubiremwo bibanza guca ku rwego rw'igihugu twitegereje ngaha mu Cankuzo twasanze hari bigisha barega hafi 150 bateza kuva muri intara baja mu zindi ntara gushika no munsi tutaramenye muri iki gihe turimwo cyari gihe cyo gutanga ibibazo utazi iyo uzoja gukora akazi kugakora neza ntibiheza ngo byorohe murabizi ubuntu agomba kuzohava ndavyita gutugwiwe kandi ababashizeho nyene ari wabarengeje ko ari bubagarutse kandi kubakuraho birafite ingorane kwishwiragijwe ku banyeshuri kubijanye n'ubumenyi bwabo naho nyene birafite ingorane ntashobora gukora neza ari mu gihe nk'ico
umusaba iki muri sendika
tugicho twosaba icyo gikogwa ubwa mbere babanza bakaraba iryo kosa baje gukosora aho ryavuye abo bantu bagahanwa
mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye cabere muri iyo ntara ya Cankuzo hari kuwa gatanu w'indwi iheze Juma Edouard umuvugizi w'ubushikiranganji bw'Indero yavuze ko ico gikogwa ari gikogwa giterezwa kubandanya bakagikora mu muco no mu bwitonzi mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine urakoze kuri iyi nkuru Buri mwaka amahanga yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi ni ku itariki ya 22 y'uku kwezi kwa gatandatu. Muri iki cyumweru ibiganiro byacu muri Isanga byibanze ku mpunzi. Ikiganiro cy'uyu munsi nacyo kuri uyu munsi wa gatatu nabwo cyagarutse ku magara y'abantu. Mugenzi wacu rero Aloyizi Bigirimana yaganiriye ku kibazo cy'amagara y'abantu mu nkambi. Umutumirwa muganga Eric Ndayishimiye ukurikiranira hafi ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya Kintere yo muri Congo Brazzaville yatangiye avuga uko amagara y'impunzi yifashe muri icyo gihugu.
Impunzi zangaye muri Congo urebye zirwara nk'uko abandi bantu bose barwara bakajya kwa muganga ariko usanga kenshi nyinshi zifite amikoro makeya ku buryo usanga wenda nta buvuzi buhagije rimwe na rimwe babona nk'uko bikwiriye shutu nko mu ma spécialité amwe n'amwe ariko kwa meme ifo gusinyara ko HCR ifasha impunzi z'abanyarwanda muri iki gihe tutaciye itararangira kuko iteganyo zigomba kurangira ku itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka ubwo rero nyine iba yirwaye ibasha kwegera ivuriro ryiyegereye noneho yaba ifite za moyo ubwayo ikaba ari nayo yishyurira kuko rimwe na rimwe guhase ifasha abantu ariko hari igihe imfashanyo yanayizitinze ugasanga n'ubundi arushobora kwitaba imana yakwitaba imana ariko kameme utarembye cyane agategereza hari ikintu gishobora kugira ikimumarira nk'imiti rimwe mu butangaza za generike kuko iya ma special attention ryo baba batayifite donc no muri iki gihe noneho urebye za ntunga za subvention zase zaragabanutse usanga kameme kwivuza amafaranga agenda aba make make muri HCR
batubwiye ko Shimira Imana Claudette yagarutse ku murongo wa telefone Shimira Imana Claudette muratwumva
Ego turabumva.
Ego me twariko tuvuga yuko itariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu ejo kuwa kabiri niho amakungu yahimbaza umunsi impuza makungu hariwe impunzi. Mwebwe muri impunzi muri yo kambi ya Nduta muri Tanzania ibijanye n'amagara yanyu bimeze gute?
Ego kubijanye n'amagara yacu bimeze neza mugabo sineza cyane. Niko bifungurwa niko ibintu bijanye n'indwara hari ubwo hari inigu itatu hariho indwara rusangi ni kuvuga nk'akaroro nka malaria na estoma kubana hariho barafungura nabi hariho pneumonia aje kwita umusonga nawe ushobora kuva ku mbeho aho pneumopathy na bronchite guhema nabi hariho diare evomisema ni kuvuga kucibwa no kudahwa hariho rashike na byo ni byo twakwita mu kirundi imvunza nabyo ni byinshi nabyo nyine ni nyinshi kuri twebwe abakenyezi natwe hariho indwara zikunda kudufata ezo twakwita nk'ubiye infection genitale ni kuvuga indwara zifatira mu gihimba kirondoka hariho n'indi ndwara ikunda gufata twebwe abakenyezi mu nkambi ya Nduta aho twakwita avortema korora imbanyi.
Ego me uradonda gw'indwara zitari nke none harabo zihitana canke byifashe gute murafise abaganga babakurikirana?
Ego me abaganga turi nabo ariko ni bake kuko mu nkambi ya Nduta turi impunzi zingana zirenga 125 ubwo abaganga ni bake nk'umuganga ku munsi ashobora kuvura abantu barenga 200 kandi hari n'igihe umurwayi agenda kwivuza agataha ataronse ataguwe yashika nta bimwe agataha ataguwe cyangwa kabiri bagenda ntavugwa bitumwe n'abaganga bake mugabo abahari baragerageza.
Hari impfu ziboneka cyangwa bimeze gute?
Impfu ni nke.
Twavuga yuko rero muri iyo kambi y'Induta muri Tanzania byoba nuko byoba byifashe neza gato.
Ego ni neza gato.
Turese uko kwivuza muvuye kwa muganga barabatekerera imiti bimeze gute?
Ego tuvuye kwa muganga iyo bagutoye indwara nk'akaroro nk'indwara ya malaria baradutekera imiti nk'imiti iyo tuyifashe turakira.
Ego me muvugwa n'abaganga abahe babavura kuri ku buntu canke murariha amafaranga?
Kuvugwa n'abaganga harimo abarundi harimo n'abatanzania imvukira za hanyene n'ishyirahamwe nyene ribidufashamwo MSF.
Ego
ni kuvuga MSF yadufashamwo cyane.
Uravye mu kambi yanyu abakunda kubangamirwa n'indwara ni nabahe? Nabagabo, nabakenyezi, nabana canke byifashe gute muri rusange?
Ni twese muri rusange.
Ego mereka tugusabe ugume ku murongo tugaruke kuri muganga Eric Ndayishimiye uyo mukenyezi Nshimirimana Claudetta ari Nduta muri Tanzania. Ivyo avuze hii wanyu muri Congo Brazzaville niko bimeze?
Muri Congo Brazzaville quand même ndumva hari gitandukanyo indwara zoenda zienda kuba zimwe ariko wenda par orudrizi ikunze kuboneka cyane munashaka nko kuvugana nk'ibibazo bijyanye n'izo bita za cefale psychogene cadire ni umutwe afet umuntu arwara utarangira noneho ukaba warakoze ibizame byose en realite ugasanga afet nta burwayi bugaragara cyangwa nta rugane yaba irwaye kuko ibyo bizame akenshi ari normal. Afet usanga biterwa n'uko abantu baba barabaye traumatize bitewe na bino bibazo nyine abantu banyuzemo by'intambara harimo abahunze guhera muri 90 abahunze guhera 94 abatumize za Kibeho abandi twanyuze mashyamba muri Zaire n'amaguru we ugasanga abantu benshi babaye traumatize donc ugasanga bugize ubwo burwayi bw'umutwe utarangira abantu ugasanga bagira ibibazo bidafite bijyanye na za trouble du comportement ugasanga harimo wenda n'ababaye abasazi na byita gutyo kubera nyine ibyo bibazo abandi bakunze kurwara abakuru notama bakunze kurwara indwara bita hypertension arterielle donc c'est de muvuduko w'amaraso ugira ngo ukaba mwishi donc usanga ariko byo ndasanga binaterwa n'imirire no muri koko abantu barya imyunyu myinshi cyane et puis usanga hari indwara zo mu nda notama indwara z'igifu izo bita za gastrite cyangwa se za ulcère yabariya ulcère d'estomac ou encore du donat magana bakunze kuzirwara cyane kubera gutekereza nyine cyane izo bita za hepatite B cyangwa se hepatite nazo zikunze kuba zihariye ngo batari nyinshi na n'indwara y'igituntu mu indwara y'igituntu mu buryo bwose muzi ko igituntu gitandura kitari kibiha gusa ushobora kubona ibyo bita tuberculose nyine pulmonaire kigeze ryo mu biha n'indi bita tuberculose pulmonaire noneho indwara yo bita malaria yo bo abantu barayirwara cyane hano hari imibu myinshi cyane vraiment bikabije malaria ni nka buri munsi
urakoze muganga urakoze muganga turabandanya tubigaruka ko tubasabe mugume kuri telefone dusabe na Shimira Imana Claudetta gume kuri telefone tubanze twakire abanywanyi bifuza kubabaza ibibazo. Daniele mwiriwe mwifuza kubaza iki?
Ego nawo ntangwe kubakuramutsa batumire ubisanzwe ubuzima bw'impunzi si byiza kuba mu buhungiro si byiza twarayibaye mu myaka irenga 15 rero nkaba twarayibonye yuko kwivuza bigoye akenshi nta ma specialite batanga kandi indwara ari nyinshi cyane hanyuma iki icyo nagomba mbaze none ko mu biheruka mu myaka yahetse tubamwo umengo ibintu by'ama egizame umengo hapfa baravura umuntu atama egizame dufite cyane rwose bakoze uwaba yakora cyane apfa bavura nyine ko babona babyumva.
Ok, en fait, bon, d'abord, par rapport à l'exemple, on fait un muri Congo Brazzaville. Muri Congo Brazzaville, HCC, il fait Ivuriro, Ivuri Mundi, Hanou Mobia Brazzaville, et ça. Wanza hari irindi riri mu majyaruguru ya Congo muri metero igihumbi uvuye muri Brazzaville hafi ya Centrafrique ariko hari impunzi cyane za Centrafrique tujye n'abanyarwanda batuye hafi buza imfoni bashobora kujya kwivuza gusa ntani Brazzaville ibizamini byo birakorwa kwa meme ibishoboka nk'ibya malariya gufata amaraso asanzwe birakorwa ariko nanone ibizamini bihenze ashe ntago ibifata ntago ibikora nk'ibirengeje deja ibihumbi 25 by'amasefa ubwo idorari rimwe rihwanye n'amasefa 370 ku mushobora ko umubare mukumva donc beje ibihumbi 25 by'amafaranga y'amasefa hano muri Congo usanga hasi donc itabikora ugusanga nyine ubu bibashije yirwanaho kandi ntabwo atabishoborwa nyine nawe ubwo umwandikira imiti ukagenda gutyo.
Leta Shimimana Claudetta mumaze igihe kitari gito muri iyo kambi ya Nduta muri Tanzania. Ibijanye ni namagara yanyu ni mwe mubikurikirana kira ku munsi ku munsi hari ibintu bijanye n'isuku mugira ngaho muri iyo kambi kugira mwikingire kuko kwama uzeyinze n'ukubanza ukabanza kwazitirira mu rugo rwawe imbere yuko wambambira amakungu.
Ego nyishirahamwe twita MSF ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF barabikurikirana cyane ku bintu bijanye n'isuku ni kuzitira indwara ibyo barabikora
cyane mwebwe mukora iki kuruhara rwanyu mukora iki nk'impunzi
turakora isuku ego turakora isuku mu bwabo nta masabune turonka akwiye kuko turonka isabune imwe mu mezi abiri natwe nta buryo dushobora nyine kuronka bwo kugura isabune kuko nta n'amafaranga dufise
none
kandi n'impunzi nshyashya impunzi nshyashya zashyize guhera nk'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyine nta bikoresho byo gushinguramo amazi bikwiye nabone bafise.
Egome isabune imwe mu mezi abiri mwoga gute muri ayo mezi mumesiye impuzu gute muri ayo mezi abiri isabune imwe bigenda gute muca mukora gute?
Ego murakoze hari n'abatoga bakoga amazi agaragara kuko hari n'abambara n'impuzu gomba nyene kunuka nabi cyangwa kumata nabi sinzi murakoze
Muganga Eric yavuze ibijanye n'indwara ziri hariya muri Congo Brazzaville ibijanye n'ukwi n'ibipimo ingene bapima abantu imbere yuko babaha imiti mwebwe muri yo kambi yanyu za MSF imbere yuko babaha imiti barabanza kubagirisha ibipimo cyangwa ama examen
ego cyane cyane gose barabikora baramaze bakadupima dufate nk'akarore nk'iyo ugwaye nka malariya banza bakagupima akoresheje igipimo cy'ubushuhe ariyo bita nko kumwe termometre barabikoresha kudupima.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Icyo cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga mugenzi wacu Aloys Bigirimana yagiranye na bamwe mu mpunzi z'Abarundi n'Abanyarwanda ku bibazo by'amagara y'abantu, amagara y'impunzi. Yaganiraga no mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania no mu nkambi ya Kentere muri Congo Brazzaville. Ibiganiro byacu rero birakomeje, twababwira ko abaturiye umupaka w'u Burundi n'u Rwanda muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke bavuga ko umunyagihugu umwe yahagaritswe n'abasirikare b'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Mugenzi wacu uri i Bujumbura mu Burundi araza kuduha inkuru irambuye kuri icyo kibazo. Hanyuma n'ubuyobozi rero bw'ingabo mu Rwanda bwemeje ko hari igitero cyabaye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ibisobanuro kuri izo nkuru muraza kubyumva mu makuru yacu ya saa moya n'igice. Ubwo turabaraditse rero, muze kuba hafi.
Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka ereko isorushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo
Iyo ndirimbo rero twizeye ko ibanejeje ni indirimbo ya Jean-Marie Niyonkuru yahimbiye Radio Ijwi rya Amerika. Cuti turi kumwe ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije tukaba twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na engineer Tian Wang kaba na Facile Gebehu kuri mikro yari njyewe Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese rero ibihe byiza, mukomeze kugira amahoro y'Imana mwumva ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Turabaranditse kandi Samoya n'igice na yandi makuru avugwa ku Rwanda n'u Burundi n'ahandi mu mpande zose zisi. Mukomere
Jean-Marie.